turi ku munsi wa kabiri genekezo rya 18 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 mwabyumvise amakuru uyu munsi na irunani rw'ibimenyesha makuru FPR ijwi ry'abanyagihugu inzamba gateka kawe hamwe n'imbonesha kure Renaissance ingingo ashimikiye ko ni imwe rudende ifungwa ridakurikije amategeko rya mugenzi wacu Floriane Irangabiye amaze iminsi 50 mu buroko.
Floriane Irangabiye yafashwe nande yagizwa iki afunzwe ubuhe buryo murano makuru muraza gukurikira icyo abanyamategeko abanyepolitike n'abanyeshamakuru bavuga kuri iryo fungwa.
Ano makuru muriko murayakurikira ikibiriraho ku mbuga Facebook z'ibimenyesha makuru RPA inzamba n'imbonesha kure Renaissance muriko muyashikirizwa na
Edi Claude Ninazwe
na ite sigakiza tubahaye ikazi.
Iminsi 46 irarumanye Floriane Irangabiye ahagaritswe agafungwa n'ubutegetsi ibw'u Burundi ubusho n'amabohero amaze gufungirwamo uwo munyimenyesha makuru yarahotewe ngo akunde yemere ivyo bariko baramwagiriza. Emile Nibasumba abitubwire mwido nido
kibukumenye mwiriwe neza bakunzi namwe
bana Floriane Irangabiye yariko aremesha ikiganiro kibukumenye ntiyakaryo abatari bake ko gushikiriza kari ku mutima kubijyanye n'ibyaranze intwaro zagiye zirakurikirana mu Burundi kuva igihugu cikukiye. Floriane Irangabiye yatanguye uwo mwuga wo kumenyesha makuru mu kwezi kwa Ruhuhuma mu mwaka w'ibihumbi 2020 aba mu Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda yatanguye kukibamwo mu mwaka w'ibihumbi 2009 aho yagiyeyo ajyanywe n'ibiraba ubuzima bwa minsi yose mu nyuma hava yubaka ugwiwe ndetse aranahibarukira abana babiri. Muri icyo gihe cyose Floriane Irangabiye yabaye muri icyo gihugu kibanye cy'u Rwanda nk'umunyamahanga akaba yazarasaba impusha zo kuhaba anaharangurira n'ubuzi butandukanye imbere yo kuja mu byo kumenyesha makuru ku igenekerezo rya 19 myandagaro uno mwaka w'ibihumbi 2022. Floriane Irangabiye yarafashe urugendo agana mu Burundi igihugu ciwe c'amavukiro aho yaragiye kuramutsa umuryango wiwe nk'abandi Barundi babishoboye. Itariki 30 z'uko kwezi nyene niho uwo mumenyesha makuru yahagarikwa n'abakozi bo mu rwego rw'iperereza mu gihe yaragiye mu rubanza rwo mu muryango ageze imbere y'ahitwa Mess des Officiers mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru ava muri urwo rwego rw'iperereza avuga ko mu bamufashe harimo uwitwa Elifaz baciye bamujyana mu biro by'iperereza aho i Bujumbura. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko Floriane Irangabiye amaze gushikanwa mu iperereza yumviririjwe mu biro by'uwitwa George n'abakozi b'iperereza bariko bamugira kwitera bwoba imbere yo kumufungira mu kumba aho yaraye yicaye hasi. Ubukeye bwaho Floriane Irangabiye yahawe icyegeranyo cy'impapuro zirenga 20 bamutegeka kugitera ku mukono ivyo uwo mumenyesha makuru atabemereye naho yaguma hohoterwa n'umukozi w'iperereza. Ayo makuru avuga ko azwi ku izina rya Elifaze. Bamwe mu bakozi b'iperereza bashoboye kubona ibyari muri icyo cyegeranyo bamenyesha ko cyarimo amazina ya bamwe mu b'umumenyesha makuru Floriane Irangabiye yatumira mu kiganiro yaremesha harimo abanyepolitiki batari bake hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu bari mu buhungiro. Amakuru adushikira yemeza ko iryo terabwoba yarigiriwe ku itegeko ryoba ryatanzwe na General Major Emmanuel Ndayiziga hamwe na Colonel Aloise Sindayihebura yahoze arongoye iperereza ryo hagati mu gihugu. Inyuma y'iminsi 10 yamaze aho mu iperereza Floriane Irangabiye yahaguye arungikwa mu ibohero rikuru rya Mpimba hari ku igenekerezo rya 8 Nyakanga. Aho mu ibohero rya Mpimba yahamaze inzwi zitatu. Amakuru dukuraho mu ibohero rya Mpimba nayo amenyesha ko hoba harapfunditswe umugambi wo kumugandagura babicishije mu kumuha isumu mu vyo afungura. Ku igenekerezo rya 29 Nyakanga Floriane Irangabiye yarungururijwe mu ibohero rikuru rya Muyinga uno munsi akaba hamaze iminsi 20 aho mu ibohero rya Muyinga. Iminsi 5 ya mbere ntiyari yemerewe kurabwa n'umuntu n'umwe.
Urakoze mire niba sumba muratunga mugenzanje Di Claude nini na hazwe Florian Irangabiye akwije iminsi 50 afunzwe si iminsi 46 nkuko yarabivuze umenyesha makuru yagirizwa kuvogera imbibe z'igihugu ariko rero kuva fatwa gushika uno munsi ubutungane ntiburashobora kwerekana ibyemezo by'ibyo yagirizwa abanonoso y'amategeko bakanegura ko umufasoni afunzwe bidakurikije amategeko kubera bamwe mu barongo yiperereza bivanga muri iyo dosiye bagasaba ko yoshigwa imbere y'intahe kugira ashobore kuburana. Ni inkuru ya Pierre Gahungu.
Kubona umumenyesha makuru Florian Irangabiye yagirizwa icyaha cyo kuvogera imbibe z'igihugu biratangaza cyane abananuzuye amategeko. Mu bisanzwe icyo cyaha kimenyerewe ku bantu baba bafatanywe ibirwanisho bariko batera igihugu canke hari ibyemeza ko bigeze gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bugamije guhungabanya inzego z'igihugu. Aho hakaba ariho hatanguriye ihonyango ry'amategeko mu ifungwa rya Florian Irangabiye guhera mu ibohero ry'ibiro bikuru by'iperereza mu ibohero rikuru rya Mpimba no mu ibohero rya Muyinga. Muri ivyo bibanza vyose ijambo rya nyuma riguma rifiswe na bamwe mu bakozi b'ibiro by'iperereza muri iyo dosiye yategerezwa kuba iriko ikurikiranwa n'ubutungane ariko akaba ata n'umwe mu bategetsi b'ubutungane yemera ko hari ico azi kuri iyo dosiye. Abanonosoye amategeko hano bafatira ku bunenge bwagiye buribonekeza nko mu kumufunga igihe kirekire atararengutswa imbere ya parke agifungiwe mu biro by'iperereza iyunguruzwa ryiwe avanwa mu ibohero rya Mpimba ajanwa mu ibohero rya Muyinga. Baba bajejwe ibohero rya Mpimba atavyo bazi eka na Florian atavyazi. Uyu munsi igitera ubwoba abaharanira agateka kazi na muntu nuko iryo yunguruzwa ryiwe atanahamwe ryanditswe mu bitabo by'abanyororo ikaba yabaye ingingo itanditse yafashwe na bamwe mu bategetsi b'ibiro bikuru by'iperereza. Umuryango w'umumenyesha makuru Florian Irangabiye ukaba uri mu bwoba ku mutekano w'uwabo. Kuri ubwo buninge bwose umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu warashikirijwe ibirego ariko rero uwo mugwi nta kinini werekana ko ushoboye nk'abandi bategetsi bo mu nzego z'ubutungane kubera ari dosiye yitiziwe n'abakozi bakuru mu iperereza ry'u Burundi.
Pierre Gahungu urakeneye gukoreje kubivuga muri biterasoni ku butungane bw'u Burundi aho umuntu ashobora kumara hafi amezi abiri afunzwe badashobora nako budashobora gutanga ivyemezo by'ivyo yagirizwa. Mushingwa amanza Janze Bigirimana akurikiranira hafi dosiye y'umumenyesha makuru Florian Irangabiye anegura ko uwo mumenyesha makuru amaze ico gihe cose afunzwe kandi atarashikirizwa umucamanza ngo yiregure ifungwa ryiwe akavuga ko rihonyanga ibwirizwa shingiro. Kumviriza umushingwa amanza Janze Bigirimana akurikiranira hafi dosiye y'umumenyesha makuru Florian Irangabiye.
Icambere nuko ifatwa n'ifungwa rya Florian Irangabiye ryakozwe ku mvuzi igikenye ku mvuzi ugomba gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD rero mufunga harakozwe amakosa menshi ahambaye. Irya mbere twovuga ni ingene yafungiwe muri documentation mu bajejwe iperereza hama bakareza cane mu biro bidasanzwe ikiringo bisanzwe bitekanywa n'amategeko ariko uno munsi iperereza ry'u Burundi haba muri dosiye ya Florian Irangabiye n'andi ma dosiye bifata nk'abantu bari hejuru y'amategeko ahubwo bakagomba no gutegeka canke kurengera inzego z'ubutungane za kwa amategeko mu bimwe. Irindi kosa rigira kabiri ryakozwe gufungwa rya Florian Irangabiye ni ukuntu urwego rw'iperereza ruguma rugomba kwivanga mu bijanye na dosiye iri mu butungane kandi tuzi yuko amategeko atemera yuko urwego ruje gutanga amategeko haba muri parke haba mu butungane kandi undura n'ingene uwo mukenyezi yarungiswe mu ibohero y'Umuyinga karungikwayo bitamenyeshejwe abatwara ibohero rya Mpimba bitamenyeshejwe umuryango nawe nyine atamenyeshejwe ikibazo cyo n'abavoka biwe bisigura yuko urwego rw'iperereza rwamutwaye nk'uko ngo bari umunyururi. Iyo hakozwe rero amakosa amwe nayo ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 23 rivuga yuko kizereka zivizwa yuko leta y'u Burundi canke inzego zikorera bokora ibintu bihohotera uburenganzira bw'abanyagihugu tugasaba rero yuko ubutungane bwo kwikubita agashi bugakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mumenyesha makuru ashobore kurekurwa kuko yafunzwe hadakurikijwe amategeko.
Amakuru y'urunani arabandanya. Ipfungwa ry'umenyesha makuru Florian Irangabiye rigaragaza ihonyangwa ry'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro risanzwe rikogwa mu Burundi, bivugwa na Innocent Muhozi arongoye imbonesha kure Renaissance, akababazwa n'uko ibyo bibandanya mu gihe ubutegetsi bw'igitega budasiba kumenyesha ko ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye ibintu byahindutse atakarenganyo kakiba. Innocent Muhozi agatera kamo leta kurekura Florian Irangabiye kuko atacaha yakoze. Kurikira Innocent Muhozi.
Guhungabanya ubuzima bwiwe kuko ntaragituma umuntu afatwa agatotezwa kuriya yatotejwe, bagerageza kumuca umutima akagirizwa ibintu bitagira umutwe n'amaguru, gutoteza umuryango wiwe n'abandi inshuti n'abagenzi. Icyo nicyo cya mbere giteye agahinda gihambaye. Icya kabiri by'ugutoteza umwuga wo ibya minsi yose, by'ugutoteza ubwo bimaze gushikiza ibyiyumviro ibya minsi yose nabyo nyine ku Barundi miliyoni n'imiliyoni, baba abanyemesha bakuru cyangwa n'abandi bose bifuza gusohora ibyiyumviro byabo. Giteye agahinda cyane cyane ni uko Leta ivuga ko ibintu byahindutse, ko haje ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, ko atakarenganyo atake, ariko iminsi yose ukabona ni bya binyine bikumba biba. Turasaba dushimitse yuko yurekurwa kuko ni umwana w'Umurundi, nta cyaha yakoze, nta kintu, nta gihugu yahemukiye. Arafise uburenganzira bwo kugira ivyiyumviro, arafise uburenganzira bwo kuba Umurundi, arafise uburenganzira bwo kuba ahashatse. Nuko vyategerezwa kumera. Ikitumvikana nuko umuntu afatwa nkaho umenga hari abantu bafise uburenganzira bwo guhonyanga ubuzima bw'abandi bantu uko bishakiye, kandi iminsi yose birirwa batubwira Bibiliya, birirwa batubwira amasengesho.
Innocent Muhozi arongoye imboneshakure Renaissance. Leta ikwiye guhagarika mu gukoresha iterabwoba kuri uwo wese badasangiye ivyiyumviro vya politike. Ivyo bishikirizwa n'umupfasoni Mali Louise bari cakarongo y'umuhari waranira agateka k'abakenyezi inamahoro. Kubwiwe Florian Irangabiye ahogwa ubukerebutsi n'ubwira afise mu guharanira amahoro atarya umunwa. Kurikira umupfasoni Dr Mali Louise bari cako.
Ibiriko birakorerwa umupfasoni Florian Irangabiye apfunzwe atakindi azira atari uko ari umupfasoni w'incabwenge, akunda igihugu kandi atemeye kurera amaboko ngo arindire ko inyishu zizozana abandi. Ico nyene nico gituma abakenyezi benshi batubahuka kuja ahabona ngo baterere mukubaka igihugu. Abakenyezi benshi baratinya, baratinya kuja ahabona, baratinya gusohora ivyiyumviro vyabo, bagatinya no kugwanira amahoro n'agateka kabo kugira ngo ntibahave bicwa canke ngo banyuruzwe canke ngo bapfungwe canke ngo bakwegere ababo. Bisa nuko ibyo ari byo tubayemwo mu Burundi, yamara ntaworeka uko biri kuko igihugu ni ca twese. Amahoro, ubutungane n'iterambere ni umurimo wa twese, kubiharanira ni itegeko twahawe n'Imana. Ntihakagire uwicara ngo arindire ko buhamubera. Aha rero nagomba ntera kamo Abarundi kazi, iminsi yararenze yuko umukenyezi aguma mu kigo ntaserukaho bavuga ijambo, ntavuge na wica abona icyo yifuza n'icyo aterereye aho hari kera. Ibi bya Florian n'abandi babonye nk'ayo ntibidutere ubwoba ngo biduce intege. Igihugu cacu kiradukeneye, haguruka nyabuna musohoke mubaka Burundi. Ndateye akamo n'abategetsi b'u Burundi boye kuzimya umuco w'abanyabwenge ngo umuntu ahogwe ibyiyumviro byiwe kuko bidasa na rwabo. Ntibikitwa icaha kugira ibyiyumviro bidasa n'ibyo abari ku butegetsi. Nibakundire Abarundi bose mu bicina byabo no mu bwoko bwabo, bashire hamwe bubaka u Burundi. Nibahagarike rero iryo terabwoba kuko bafise ishaka bashaka gukora ni benshi, babuze aho bakorera.
Yari Mari Louise baricako arongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Ku ruhande rw'abanyepolitike, ugufunga umunyagihugu umuziza ivyiyumviro vyiwe canke umwuga wiwe n'uguhanyanga agateka kiwe ngendegwa ko arekuriwe ku rwego mpuzamakungu. Ibyo rero bigatuma igihugu gira ishusho mbi mu makungu. Bishikirizwa na Fabiano Wantijanyino yahoze ari umushingamateka mu kiringo giheze. imwe mu ngaruka Fabiano Wanjigye Nina atanga kwa karorero nuko Uburundi busa n'ubutacizewe kugezaho icamwe mpuzamakungu ONU rigena intumwa yaryo idasanzwe yamiriko iracungera ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Kurikira Fabiano Wanjigye Nina.
Ingaruka ni mbi cyane kubera yuko ibi biri mu burenganzira bwa kiremwa muntu mu burenganzira mpuzamakungu. Ubwo burenganzira nabwo ibihugu nka byose byo ku isi biba byarayimeje amasezerano bigaca biyashyira mu mabwizwa shingiro yabyo. Ingaruka rero ni mbi cyane kuko muri icyo gihe igihugu kimaze kumenyekana yuko hari abantu gifunga babagize umwuga wabo ntandakarire ko bamenyesha makuru cyangwa igafunga abantu ku byumviro byabo. Aha ni ukwitana ko akarorero si ni ukubira jewe ikintu cyamfunze icyo ari cyo, atari uko gusa nashoboye kugira ibyo nshitirije ku bikorwa cyangwa kubera mu gihugu ntanje kandi kakivuga ku mugaragaro n'inyigije. Aho rero ni ukumenyesha neza ko bigira ingaruka mbi cyane burya ibihugu byose byo ku isi bihanzwe amaso n'amashyirahamwe yigenga akurikirana agateka kazina muntu. Ayo mashyirahamwe rero arafite ukuntu amenya utuntu twose n'utwo mu rutara. Uhora wumva hariya mashyirahamwe menshi ahora yerekana urutonde ku isi rw'ibihugu byubahiriza ibi na biriya, by'ibihugu bitubahiriza ibi na biriya. Ingaruka mbi rero ni iyo dufatiye nko ku Burundi ko byabaye muri 2015 abantu bagapfungwa, abantu bakagira imyuga yabo no kwicwa bakicwa. Ndabona ko gushika uno munsi Uburundi bwikurikiranwa n'umugwi wateye akazina muntu ku isi kwama nk'igihugu kiri imbere y'amakungu bose babaza mu mbega hariya byaraye gute, mbega hariya byiriwe gute. Urumva ko zari waciri umugere muri icyo gihe.
Tubibutse ko uwo mushingamateka yari yatowe mu ntara ya Bubanza yamaze umwaka mu ibohero rikuru rya Mpimba. Mu byo yagirizwa harimwo ukugarariza ubutegetsi hamwe no gutyoza inzego, ariko bamwe mu bakurikirana ivya politike y'u Burundi bavuga ko Fabiano Wanjigye Nina yoba yahogwa kuba atagira umunwa mu kudoma kurutoke ibitagenda neza mu gihe yari akiri mu nama nshingamateka. Florian Nirangabiye siwe mumenyesha makuru wa mbere ahohotewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD inyuma y'akaruhuko. Turagaruka ku wamaze gufungwa muri iyi myaka 17 uwo mugambi umaze urongoye u Burundi.
Inesi gatizoreje kubivuga intware y'umugambwe CNDD-FDD mu myaka 17 imaze ku butegetsi mu Burundi imaze gufunga abamenyesha makuru bashika 10, umwe muri bo akaba yarabuzwe irengero, ubundi umumenyesha makuru yarishwe n'umuryango we wose. Abasigaye kubera gutotezwa barataye baromoka bahungira mu mahanga inyuma yo guturirwa kwimenyesha makuru byigenga muri Rusama umwaka 2015. Reka Karine Dusabe abitwibutse.
Intwara ya CNDD-FDD yatanguye kwerekana urwamo nk'amenyesha makuru aho mu mwaka wa 2006 umukuru wa mugambwe mu ijambo ryiwe baciriye umugani wa gahanga wishwe n'iki ababwira ko bazokwicwa n'akarimi kabo. Ibyaboneka ko bazozira umwuga wabo ntibyatevye mu kwezi kwa Munyonyo uwo mwaka nyene wa 2006. Abamenyesha makuru Kiramvu Domitira, Serge Nibizi na Matias Manirakiza baba baratawe mu mvuto. Babiri ba mbere bari abamenyesha makuru ba Radio RTA, ugira gatatu nawe akaba yari umuyobozi wa Radio Isanganiro. Icyo gihe bagirizwa kuba bavuza amakuru ashobora gutuma umutekano uhungabana. Hari mu gihe cy'ifungwa n'itotezwa rya Alphonse Marie Kadege, nabo bari kumwe bagirizwa gutegura itembagazwa ry'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ku ntwaro ya mbere muhisi Perezida Nkurunziza. Mu mpera z'umwaka wa 2012 umumenyeshamakuru Hassan Ruvakuki wabonesha FM akaba n'umumenyeshamakuru wa Radio RFI mu gisata c'Igiswahili yarafashwe arafungwa yagirizwa kwifatanya n'imigwi y'abagwanyi. Mu ntango z'umwaka wa 2015 umumenyeshamakuru akaba n'umuyobozi wa radio RPA yarafashwe arafungwa yagirizwa inkuru yaciye ku radio arongoye ivuga ibijanye n'igandagurwa bunyamaswa y'ababikira batatu b'abatariyano kazi bo kuri paruwasi Maria Guido Conforti yo mu Kamenge benshi bita kwa Buyengero kwa 2022 mu Kakaro mu mwaka 2016 umenyeshamakuru k'inyamakuru iwacu Jean Bigirimana yarafashwe n'abakozi b'iperereza i Bugarama mu ntara ya Muramvya yaratabarijwe ahatari hake hashoboka ariko uwo kugeza n'ubu akaba atawuzi irengero ryiwe kwa 2022 gitugutu mu mwaka 2019 abamenyeshamakuru batatu b'ikinyamakuru iwacu Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa na Egide Harerimana barahagaritswe bari kumwe n'umudereva wabo Terence Modendi barafungwa bagirizwa gukorana n'imigwi igwana mu gihe bahagaritswe bageze mu ntara ya Bubanza kurondera amakuru ku mugwi w'abarobeli wavugwa ko wateye igihugu agatotezo kwa menyeshamakuru ku ntwaro y'umugambwe CNDD-FDD kageze aho umumenyeshamakuru afata amasanamu w'iradiyo y'igihugu ategwa ku rugo iwe mu Ngagara ku muhinga mu igenekerezo rya 13 gitugutu mu mwaka wa 2015 agandagugwa be n'umuryango wiwe wose abandi bamenyeshamakuru ku gutinya kwicwa no gutotezwa inyuma y'iturirwa ry'amaradiyo n'ibindi bimenyeshamakuru byigenga mu mwaka wa 2015 baravunye agashambara bahungira mu mahanga kugeza n'uyu munsi umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi uracumbagira kubera igitsure cy'ubutegetsi bwa CNDD-FDD
Karine dusabe nawe turagukengurukiye Florian Irangabiye ahari muri kino gihe ntababaye ku mubiri gusa aratuntuye no ku mutima kubumumenyesha amakuru Bob Rugurika yigeze gufungwa azira umwuga wiwe ngo birababaje cyane kubona umuntu arangura ibikorwa yizera ko ari ingirakamaro ku banyagihugu no ku gihugu ariko akaba ari ibyo ahogwa mu guhohoterwa kurikira Bob Rugurika afatira ku byamubayeko
ndiko ndiyumvira nibaza ko mugenzi wacu w'umumenyesha makuru Florian Irangabiye ahari ari mu mubabaro n'intuntu byinshi kuko murazi iyo ukora ibikorwa wewe wibaza ko ari byiza ari ingirakamaro ku bantu n'igihugu nka bya Florian akora mu mwuga wo kumenyesha makuru biguha kwishima bikakunezera ariko iyo ibyo bikorwa nyine wewe wari kurakora uzi ko ari ingirakamaro uzi kuri gukorera igihugu n'abanyagihugu bikugarutse ko ukabihogwa ukabizira ugatotezwa arivyo uzira sindabahenda umubabaro ugira ni hamwe nyene urupfu rutagira ikintu worugereranyako ariko ugira umubabaro mwinshi nibaza rero ko arije Florian arimo jewe ivyo ndabizi kuko byaranshikiye narafunzwe bunyamaswa barahakwa kunyica bamfunga ata kintu na kimwe nakoze aho nari gushimirwa barampama baramboha barantoteza ivyo ndazi umubabaro bitera ariko rero jewe amahigwe nagize kijya gihe nuko mu Burundi hari ibintu bikigendeka abarundi singe kabere n'abanyamahanga baragaragaje kunshigikira baranshigikiye mu nyandiko mu mvugo barabivuga icyo gihe muravyibuka abategetsi b'u Burundi ntibari bwarengana umurongo utukura ariko rero no munsi murabona ubutegetsi bwarateye ubwoba abantu bose uhereye ku Barundi eka n'abanyamahanga no munsi barategwa ubwoba n'ijya leta nico gituma mubona nabakeyi bashigikiye Florian babona ko bari bakwiye kumuvugira babikora ukuntu bitagaragara cyane
Bob Rugurika agahamagarira abantu bose bakoreshwa mu guhohotera abandi na cane cane abo mu butungane kuva ibuzimu bakajibuntu naye handi hoho ejo canke hijya yejo bizoba kwegera akarambaraye n'ubunyene umumenyesha makuru Bob Rugurika
ndi mu bantu bemeza yuko mu ntwaro ya CNDD-FDD mu rujya mugambo wa CNDD-FDD hari abantu benshi bagifise umutima bafise ubuntu bagifise umutima w'ubuntu jero nibaza ko abo aribo bakwiye kuhaseruka nibo bakwiye kugerageza kuraba ingene buburanira Florian Irangabiye kuko hari ikintu abantu bihenda abategetsi bariko baratoteza Florian bobo bibaza ko bariko babaza Florian Irangabiye ariko mu bisanzwe no munsi abantu ba mbere bababaye batuntuye n'abana biwe batoya afise n'abavyeyi biwe n'abagenzi n'incuti n'umuryango wiwe ivyo rero abategetsi bakoreshwa muri bene iryo toteza aha ndiko ndiyumvira abacamanza abashikiriza manza abo baprokirere n'ukuri nibamenye yuko kwemera gukoreshwa mu kibi mu gutoteza abantu mu kurenganya abantu nta nyungu rimwe kuko aba bantu babibatuma ejo hijya yejo hari gihe atazoba kiri muri zijya ntebe ibi bintu bizoba harugwa ko nibo bazovyitirirwa ivyo bintu rero birababaje kuko abantu no munsi barabikora bakibaza bati bica birangira ariko ntibamenye ko birafite ingaruka mbi bizogira mu buzima bwabo
uwo akabari Bobo Lugurika arongoye Radio Publique ijwi ry'abanyagihugu urunani rwama radio muriko murakurikira hano duce dusozera makuru turako turabashikiriza amakuru mwategura urunani rwimenyesha makuru RPA izamba nibonesha kure Renaissance amakuru mwariko murashikirizwa na Ines Gakiza
kandikanije na Eddie Claude Ninina Hadwe
Ines Gakiza ndagushimiye
ndagushimiye nawe Dick Claude Ninina Hadwe mwese mwakurikiye turabakengurukiye ibihe byiza aho muherereye Thank you.